Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Mwiriwe cyangwa mwaramutse nshuti bagenzi ba Radio Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa kane gerekerezo rya 21 mu kakaro mwaka wa 2022 turabahaye ikaze mu makuru kabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi iriko iracafuza ugwego rwayo rw'ubutungane kona yemera ko muganga Christophe Sahabo afungwa kandi atacho azira. Muraza gukurikira murano makuru ibiri mu ikete ryo mwibanga ishyirahamwe Swiss Med International ryarungikiye Leta y'u Burundi. Nyuma y'iminsi havugwa urucanco rw'inyonko yo mu kiyaya cya Rift Valley kuri uyu wa kane no gwatanguzwa icese mu Burundi, iryo sekeza rikaba ryatunganirijwe mu ntara ya Ngozi n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Navyo nyene muraza kubikurikira mwidonido ryano ku makuru. Harakwiye kandi ubutungane mpuzamakungu butunganiriza abanyagihugu bo muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega, abo nabo bakaba biciwe ababo bakozwe na CNDD-FDD mu mwaka w'1996 ishyirahamwe ACE Genocide Cinimoso igisata cyo muri Canada. Mukanya ni donido ry'aya makuru.
Inzamba
ndasubiye kubaha ikaze no makuru tuyatanguriye mu gisata cy'ubworozi. Ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bwatanguje kuri uyu wa kane ku rwego rw'igihugu isekeza ryo gucandaga inka mu ntumbero ryo kuzikingira ya ngwara inyonko yo mu kiyaya cya Rift Valley imaze iminsi yarateye ibitungwa. Idonido na Pierre Gahungu.
Icyo gikorwa cyabereye ku ruhongore rw'uwitwa Sileus Ndabarushimana, umworozi atunze inka 34. Nkuko icyo gikorwa cyanabaye mu ntara ya Karusi, izo ntara uko ari zibiri zahawe imwe yose incanco 500. Umushikiranganji mu vyajejwe harimo n'ubworozi akaba yari yaserukiwe muri icyo gikorwa n'umuyobozi mukuru arabwa n'ivy'ubworozi Serge Nkurunziza, aherekejwe n'umunyamabanga Ntayigayizwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Serge Nkurunziza akaba yamenyesheje ko mu minsi iri imbere hitezwe incanco 100,000 kandi ko inka zose zo mu gihugu zizoruronswa, impene n'intama nazo urucanco rwazo rukazoboneka hanyuma. Intara ya Ngozi akaba ariyo yugururiwemo iryo sekeza kubera ari naho iyo ndwara yatanguye kwibonekeza ubwa mbere. Aho gushika uno munsi haharugwa inka 273 zahitanywe n'iyo ndwara.
Arakoze Pia Gahungu. Turabandanya n'amakuru twateguriye. Imyaka 26 irarumanye uyu munsi habaye ubwicanyi bwakorewe Abarundi ubwoko bw'Abatutsi 648 biciwe mu ikambi y'abatekejwe izabo y'Ubugendana. Mu itangazo ryashizwe ahabona n'ishyirahamwe rirwanya ihonyabwoko ryo muri Canada ACE Genocide, bavuga ko bibabaje kubona ata butungane burakora kuri ubwo bwicanyi bwakozwe n'umuhari CNDD-FDD. Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga w'iryo shyirahamwe, avuga ko iyi myaka iheze hakiri imvugo z'amacakubiri zicanishamo abantu mu Burundi cyo kimwe no mu karere u Burundi burimo. Umviriza Emmanuel Nkurunziza.
Kugira ngo rero twibuke ubwa mbere na mbere abo bantu bapfuye atakindi bazira kiretse ko bavutse ari Abatutsi, twibutse kandi yuko ababishe uno munsi ari bo babifukamye mu nda, ari bo batwara igihugu. Twibutse yuko rero ari ibintu bigoye kugira ngo uno munsi hagire ubutungane boronka. Twibuka ariko yuko uko kwishwa kw'Abatutsi bahigwa aho bari bahungiye kutari kwiyadukije, kandi yuko tukwibutse iyi nshuro 26 mu gihe n'umwaka karere kacu mu biyaga binini byo mu busiko bwa Afurika hasubiye kunaga umugambi mubi wo gutoteza wo kugomba guhumya Abatutsi. Twibukije yuko mu bihugu kibanye cya Repubulika yitwa kandi intwaro rusange ya Congo hamaze amezi arenga 3 hari imigumuko igomba gutera abatutsi imvugo bitwaza ngo ni y'abanyarwanda ariko nkuko icegeranyo cyakozwe n'umugwe w'abahinga wa Nations Unies cyabyerekanye nuko haba hinyegeje ibyo guhiga abatutsi tutatuneho kandi n'umwanya ukurutsa yuko ibyo byuko uno munsi ariko hahigwa abatutsi ha mu Burundi haba no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitiya dukije kuko igihe iryo shano ryari bugendana mu kwezi kw'indwi kw'1996 hari haheze umwaka umwe gusa muri Zaire y'icyo gihe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no munsi hasinywe amasezerano hagati y'ababishamwe ari bakoze ibanyabwo by'abatutsi mu Rwanda ex-FAR ari bagasinyiranira nabo bagifukamye no munda umuntu no munsi Sente DFTD abisinyira ibukabu tarimo n'imwe kwa gatano aho bumvikanye uko babandanye umugambi wabo kugonya abatutsi
umunyamahanga yibutsa ishiramwe mpuzamakungu Oniko Hoshingwa sentare mpuzamakungu yari yasavye ko hohanwa abakoze ku bwicanyi by'ubugendana ariko n'ubu itarashigwaho n'ubunyene kurikira Emmanuel Nkurunziza
hanyuma tucatune hakaryo rero y'ukubunira akaguhe abo byega byereye cyane cyane kwishyira hamwe mpuzamakungu ni tubyibutsa yuko umugabo aciye amata adasubira kuyamira kubera mu cegeranyo byari byasohoye mu mwaka w'1996 mukumunani itariki 2002 z'ukumunani gifite nimero S agakoni gashinze mu 1996 agakoni gashinze ya 1982 mu ngingo yaryo cancana y'1996 yasaba yuko hashingwa isentare mpuzamakungu yo guhana abakoze ibinyabwo by'abatutsi mu Burundi ariko gushika no munsi rikaba taje byigeze rikora nishobora twa tukibutsa kandi yuko kubona iyo mirwe kugomba guhonya abatutsi yitutse ikicura muri ako karere kacu ari kubera batashize mu ngiro ayandi masezerano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni yasinyiwe i Lusaka mu mwaka w'1999 aho mu bwambo bwo kugarukana amahoro muri Congo bari bumvikanye yuko ko imirwe y'inkora bara izo yise force negative harimwo sende defted yuko isamburwa ikanaburuzwa ntizosubire gushimwa izo zose zose zatwibutsa iryo shamu mpuzamakunguni yuko yo kwita gashi ikagarukira Burundi kuko byaduteranya kabi ikizira handi harimwe yakoze honya bwoko yifatwa igafungwa ikabuzwa ntizosubire kubaho mu Burundi ariyo iteka igihugu
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
hadio inzamba agateka kawe turabandanya makuru twategure mu gisata cy'utungane ishiramwe Swiss Med International Limited risanzwe ari naryo rifise mutahe munini mu bitaro Kila Hospital risaba kurekugwa atagisabwe kwa muganga Christophe Sahabo yahoze ari umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro ivyo biri mu rwandiko rwo mwibanga bita note confidentielle rwarungikiwe leta y'u Burundi muri urwo rwandiko bavuga ko ifungwa rya muganga Christophe Sahabo riteza urubwa ubutungane bw'u Burundi na leta y'u Burundi muri rusangi bavuga kandi ko iryo fungwa rifatiye kwiremenanya ribuza abanyamitahe v'amakungu kuzana imitahe yabo mu Burundi inkuru twateguriwe na Josine Kaze
muri ubwo rwandiko rwo mwibanga radio inzamba yaronse yanditswe itariki 18 z'uku kwezi kw'indwi uyu mwaka ishirahamwe Swiss Med International risanzwe ari ryo rifise umutahe munini w'ibitaro Kira Hospital rivuga ko ifungwa rya muganga Christophe Sahabo ari remenanya geruye atakindirigamije atari gusahura abanyamitahe bigenga ku nyungu z'akagwi kegereye cyane ubutegetsi bw'igitega iryo shirahamwe rivuga kandi ko urubanza rwiwe atari urubanza rw'ibyaha ariko koko ari urubanza rwa politique muri ugo rwandiko iryo shirahamwe rirekana ko itunganywa ry'ibitaro Kira Hospital ritaraba umuntu umwe ariko ko wari umurima w'isangi uhurikiyemo bose abanyamitahe hamwe n'abakozi uhereye kubari ku rwego rw'abayobozi urwego rw'inama ya bose hamwe n'urwego nshingwa ntwaro ugo rwandiko rurekana inkomoko y'ugutangura gutoteza muganga Christophe Sahabo ku rupapuro rwa gatanu muri ugo rwandiko ishirahamwe Swiss Med International ivuga ko umuyobozi w'ishirahamwe Sokabu Charles Ndagijimana yari yasabwe gufasha ngo ibitaro Kira Hospital byoroherezwe mu kuriha ideni byari bifitiye ibanki BCB uwo nawe yaciye asaba ko kugira aje gusaba BCB ngo yorohereze ibyo bitaro ko nawe hari ivyo ategerezwa kubanza kwemererwa ivyo navyo akaba ari kugenzura ibitaro atankomanzi kurongora urwego nshingwa ntwaro rwavyo hamwe no gusaba ishirahamwe Swiss Med International risanzwe rifise umutahe munini mu bitaro Kira Hospital kongerezwa umutahe. Uko rwandiko ruvuga ko umuyobozi ibyo atavyo yararekuriwe gutanga. Ishirahamwe rikavuga ko ingingo mwe nizo zifatwa n'inama ya bose be n'inama y'ugwego nshingwa ntwaro. Umuyobozi w'ibyo bitaro yaciye agenga wenyene ubwiwe gusaba ibanki BCB kuborohereza mu kuriha iyo ngurane. Ibanki imaze kubona ko ibisabwa ibitaro Kira Hospital bifitiye uburenganzira yaciye ivyorohereza. Charles Ndagijimana amaze kubona ko ibitaro Kira Hospital vyoroherejwe mu kuriha iyo ngurane ataronse ivyo yari ko arasaba. Ubwo rwandiko ruvuga ko yaciye atanguza gucira imizi ikuzimu, avuga ko azotegerezwa guhigura na muganga Christophe Sahabu. Ubwo rwandiko ruvuga kuva afatwa n'iperereza dosiye ijanye n'ifungwa rya muganga Christophe Sahabu yagumye irangwa n'amahinyu menshi. Impande y'iho nyangwa ry'amategeko mu gufungwa kwiwe, impapuro nyinshi zatanzwe mu gihe yariko agerageza kwiregura zarakuwe muri dosiye yiwe. Izindi ubutungane bw'u Burundi bwanka kuziha agaciro kandi atabubasha bafise bwo kukazitesha. Ishirahamwe Swiss Med International rivuga kandi ko n'amafaranga angana miliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi yakuwe mu biro iwe atanahamwe avugwa muri dosiye, kandi igihe bamufata iperereza ryarafashe icegeranyo. Ishirahamwe Swiss Med International risozera risaba ko muganga Christophe Sahabu arekugwa atakirinze gusabwa. Rikavuga ko ifungwa ryiwe riteza uruga u Burundi mu makungu, kandi ko bituma abanyamitahe badasubira guhurumbira kuzana imitahe yabo mu Burundi.
Arakoze Josine Kaze, ubu naho twandanze muri ico gisata nyene cy'utungane mu ntara ya Rumonge. Hari umugabo arengeje indwi apfungiwe mu gasho k'inyamira mabi mu ntara ya Rumonge, yagirizwa kuba yaratanze amakuru ajanye n'inka iriko irabagwa ku mutumba Gashasha wo muri komine n'intara ya Rumonge. Mu muryango wiwe basaba ko yorekugwa kuko ariko azira abashaka gukingira ikibaba watanze uruhusha wo kubaga iyo nka. N'inkuru ya Trifine Kaniwabo.
Mu muryango wa Justice Bomana batazira para bariyamiriza ifungwa ryiwe, bavuga ko gushika ubu uwabo atarigera yumvirizwa. Ayandi makenga bafise nuko buramatari wa Rumonge yoba agomba gukingira uburongo uyu mutumba wa Gashasha ari nawe yatanze urwo ruhusha rwo kubaga iyo nka. Amakuru ava muri komisariya y'igipolisi ya Rumonge avuga ko kuva kuri uwa gatatu hari umugambi wo kumwunguruza mu ibohero rikuru rya Rumonge ryitwa Murembwe. Abo muryango wa Sibomana Justin batazira para bakaba basaba ko yorekugwa kuko ataca ariko arazira. Iyo nka yabagiwe ku mutumba wa Gashasha mu ijoro yo ku munsi wa kabiri w'indwi iheze, mu gihe ingingo ya leta yari imaze iminsi ibuza kubaga ibitungwa vyuza kubera inyonko yo mu bwoko bwa Rift Valley. Justin Sibomana yaciye atabaza abajejwe intwaro kugira ngo abanyagihugu ntibave bafungura inyama z'iyo nka ishobora kuba yari irwaye nk'uko amakuru ava aho mu Rumonge abimenyesha. Ayo makuru nyene avuga ko buramatari w'iyo ntara ya Rumonge ari kumwe n'umuyobozi mu vyajejwe ari mu bworozi mu ntara baciye bashika ku mutumba Gashasha aho basanze iyo nka yabagiwe. Baciye batanga itegeko ryo guturira inyama zari zisigaye imbere yo guhagarika umukenyezi nyeniyo nka. Ubu akaba afungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ya Rumonge. Nubwo yatabaje nticabujije ko Sibomana Justin aca ahagarikwa ku itegeko rya buramatari wa Rumonge amwagiriza kuba yatanze amakuru y'ibagwa ry'iyo nka. Uruganda rwa Radio Inzamba twarondeye Consolation Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge kugira agire ico bivuze ko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone.
Trifine Kaniwabo arakenuye hari imyidogo mu banyagihugu bo muri komine ya Mutumba na Nyabikere ni mu ntara ya Karusi. Iyo myidogo ikaba ifatiye kuyibwa gisima ryari rigenewe kubaka igitarugwa gihuza ayo makomine abiri cacitse araciye imyaka ibiri. Abanyagihugu bakabona ko hari ugukingira ikibaba nyene kwiba iyo sima kuko yafatanywe itonga kandi yarasanzwe ari nawe ararira ubiko bwarimwo iyo sima, basaba ko yokurikiranwa agahanwa. N'inkuru ya Josephine Johnson Nkunzimana.
Amakuru uruganda rwa Radio Inzamba rukura muri ayo makomine uko ari abiri atumenyesha ko uwo nyene yafatanywe itonga ariko apakira iyo sima yari yagenewe kubaka ikiraro gihuza ayo makomine azwi ku izina rya Kananga. ico kiraro cyahuza makomine ya Mutumba na Nyabikere kikaba kimaze imyaka ibiri cyaracitse. Aya makuru akabandanya avuga ko yafashwe ariko apakira yosema ku pikipiki ayikura mu bubiko ari nawe yaranabucungereye akaba yayitwara kwigurisha ku badandaza bataramenyekana. Ikigo kijejwe kubaka amabarabara ARB kimaze kuzana iyo sima abanyagihugu bo muri ayo makomine bari bagize icizere kwico kiraro kigiye kubakwa maze imigenderanire hagati y'ayo makomine gasubira kuba atankomanzi. Ariko siko byagenze kuko iyo sima yaciye yibwa.
Ndi gushyira aho umugambi twagiye kugira yuko bigiye kugenda neza kugira yuko hagiye kuba akarushye. Ariko siko byagenze kuko uwo mugambi yaciye atura gusa. Uri isima arayitwara yifashe ku murango yaranafashwe n'ikipikipiki yarafashwe ariko yagumye ayipakira ko ariko ayitwara ahantu hatazwi ariko ntibiba yuko yajya kuyigurisha ku buryo bwinshi gusaba n'uko nashenge imbere y'ubutungane kuri kumenyekane abo yishora kuba yashyira abantu bimenyekanye n'abanyamuryango ariko nigaruke ikoresha ikibazo kugira ngo imigenderanire hagati y'ayo makomine abiri isubire kuba iteye.
Mumenya ko amafaranga angana imiliyoni 50 y'amarundi ari akenewe kugira ico gitarugwa gishobore kubakwa uruganda rwa Radio Inzamba tukaba rutarashobora kuronka abo mu buyobozi bukuru bujejwe kubaka amabarabara n'ibitarugwa kugira batange umuco kuri ico kibanza.
John Josephine Nkunzimana. Nyano duce dusozerera ano makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze kudukurikira, mwakoze mwebwe mwese abadufashije kuyegeranya ano makuru yariko ashikizwa na Eddie Claude Ninazwe. Ndabifurize kugira amahoro ahiwanyu na utaha.